turashimiye ko muzindutse mwumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nina Hazwe. Mu Rwanda abashumba batandatu bavuga ko ari mu bashinze ishengero Zion Temple basaba sentare nkuru ya Gasabo kwemeza ko Paul Gitwaza atakira umuvugizi w'iryo shengero kuko bamwirukanye mu mwaka uhe uhande rwa Gitwaza rubivuga kwiki
bari abashumba uko ari batandatu koko bari bari mu bantu batangije umuryango ariko baza gukora amakosa atandukanye bamba mu itorero baranagenda bamwe bagenda bashinga ibyabo.
Pasteur Jean-Baptiste Tuyizere n'umuvugizi wa Paul Gitwaza mu Burundi naho muri make president Evariste Ndayishimiye avuga ko yababajwe n'abamwagirije biturire no kuba inyenda muvano y'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Turabigaruka ko muri Kivu yepfo abakoresha imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda basaba ko amasaha yo kugara iyo mipaka yongerezwa ido nido ni mukanya. Nongere ndabahikaza makuru ya Afrika tuhere kuyageza ho urya nino kwisi. Umurwa w'abanyamahanga ba mbere bari bafatiwe mu ntara ya Gaza kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwa Hamas itangura baraye batanguye kuva muri iyo ntara berekeza mu gihugu cya Misiri. Fideni Yongabo abaha inkuru.
Gusubira kuhugurura ikibanza cya Rafa kiri ku rubibe hagati ya Misiri n'intara ya Gaza byarekuriye abantu bafise ibipapuro by'inzira bita passport kuva muri iyo ntara mu masezerano yashyizwe ko hagati y'ibihugu bya Israel, Misiri n'umugwa Hamas yahagarikiwe n'igihugu cya Qatar. Abanyamahanga batari munsi y'amajana 4 bazorekurirwa kwinjira mu gihugu cya Misiri. Muntaretse abanyamahanga abanyapalestina bakomeretse bagera kuri 81 barajanywe na Rusesa Baniha mu Misiri bavanywe mu ntara ya Gaza kugira bashobore kuvurirwa mu bitaro vyaho. Nibo abanyapalestina ba mbere bazwi barekuriwe kuva mu ntara ya Gaza kuva ingwano itanguye hagati ya Israel n'umugwi Hamas kwitariki indwi yuko kwezi kw'icumi. Ukuva mu ntara ya Gaza kw'abanyamahanga n'abanyapalestina ba mbere bibaye mu gihe uburyo bwo guhanahana amakuru mu ntara ya Gaza bwasubiye gucika. Isosiyete ijezwe guhanahana amakuru mu ntara ya Gaza Palter mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri yabwiye abanyagihugu bahaba ko telefone na internet vyahagaze. Iyo sosiyete yatangaje ko vyatewe n'uko amayira mpuzamakungu yo guhanahana amakuru yari yuguruwe yasubiye kugagwa.
Fidela Nyongabo tukivuga ku by'intambara ya Hamas na Israel ishami rya ONU gitamagara abantu ku isi OMS rishima ingingo ya Misiri yemeye kwakira abantu 81 barimo abagwayi n'abakomerekeye mu ntambara muri Gaza. Umenyesha makuru Temistocle Mutijima atubwira ibindi kuri ino nkuru.
OMS yari imaze iminsi ishaka uko yafasha Minisiteri y'Ubuzima n'abaturage ya Misiri gutegura no gushyiraho uburyo bunoze bwo kwakira, kwita no gutanga ubutabazi bw'ubuvuzi binyuze mu guha abakozi b'urwego rw'ubuvuzi amahugurwa ahoraho. OMS irimo kandi gukorana n'umuryango utabara imbabare ishami rya Misiri kugira ngo serivisi z'ubuvuzi bw'ihungabana zigere ku barwayi. Inzobere za OMS zasuye agace ka Ararishi zisura ibigo byita ku barwayi kandi zahuye n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi cyo kimwe n'abakora ku modoka z'imbangukiragutabara bahawe amahugurwa yo mu rwego rwo hejuru kukurokora ubuzima. Aha hari imbangukiragutabara 65 zirimo ibikoresho byuzuye byo kwifashisha mu kurokora ubuzima. Amatsinda 30 muri abo bakora ku mbangukiragutabara arimo abaganga batanga ubutabazi bwihutirwa bahuguwe biyongera ku bafasha b'abaganga bahawe amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no kurokora ubuzima. Ibitaro bya Ararishi bizaba ari byo bitaro bya mbere nyamukuru byoherezwaho abarwayi. Bifite ibikoresho byuzuye byo kwita ku ndembe no gutanga ubuvuzi bwihuse n'abaganga babaga kuva ku bashobora kwita ku bikomere byo ku rwego rwo hejuru birimo ubushye bukomeye ndetse n'ihungabana. Gahunda yo kohereza abarwayi ku bindi bitaro byo mu Misiri nayo irateganijwe. OMS ivuga ko abandi bantu babarirwa mu bihumbi imbere mu muhora wa Gaza bakomeje gukenera serivisi z'ingenzi z'ubuvuzi kandi zihutirwa mu gihe n'imiti ikomeje kubiyanga kimwe n'ibindi bikoresho n'izindi mfashanyo nk'ibitoro, amazi n'ibiribwa. Mu bakeneye cyane ubuvuzi bwihutirwa harimo ibihumbi by'abasivili bakomeretse. Barimo abantu barenga 1000 bakeneye imashini ziyungurura amaraso ngo babashe kubaho. Harimo kandi abarwayi barenga 200 bakeneye ubuvuzi bwa kanseri, abagera ku 45,000 barwaye indwara z'umutima n'iz'ugutembera kw'amaraso, ndetse n'abarenga 60,000 barwaye diyabete. aba barwayi bose nkuko wemese bigarukaho bagomba kuba bafite uburyo buhoraho bwo kwivuza imbere muri Gaza. Irishami rya Roni ryita ku buzima ritangaza ko kugira ngo ibyo bishoboke ibitaro n'ibindi bigo by'ubuvuzi bigomba kurindwa kumishwaho ibisasu no gukoreshwa mu mirimo ya gisirikare.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru y'igihugu ku isi. Umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu arabandanya urugendo rwe muri Kenya. Ejo yashize urugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'abanyakenya barwaniye ku ruhande rw'Abongereza mu ntambara ya mbere n'iya kabiri z'isi yose. Fidel Niyongabo arabandanya.
Umwami Charles wa gatatu ari kumwe n'umwamikazi Camilla yacitse ku munsi wa mbere mu rugendo rwa mbere mu gihugu cya Kenya kiri mu ishyirahamwe Commonwealth rigizwe n'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Ari mu mabanga yiwe yaravuze ku mabi atagira uko avugwa yakorewe abanyakenya mu gihe bari kubarondera ukwikukira kwabo. Yamara ntiyasavye ikigongwe ku by'Ubwongereza bwakoze muri Kenya nk'uko abanyakenya batari bake babishaka. Inyuma yo kwashize urugori rw'amashugwe ku ntatemwa yabaguye ku rugamba, umwami Charles wa gatatu yarahaye abasekombata bane imidari isubirira iyo batakaje. Muri abo bantu bane harimwo Kapiteni Samuel Ntigai Mburia yavuze ko afise imyaka 117. Abandi batatu ni John Kavai, Kefa Chagira na Ezekiel Nyanjom Anyange. Mburia yatangaje ko haheze igihe kirekire cyane yarataye umudari wiwe kubera ubwoba yari afise bwo kwitiranywa n'abakoloni b'Abongereza. Yamara yavuze ko muri iki gihe anezerejwe n'uko umwami Charles wa gatatu yamuhaye umudari usubirira uwo yataye. Kenya iri kihimbaza imyaka 60 imaze ishikira intayo yo kwikukira muri uyu mwaka. Irafitaniye imigenderanire myiza n'Ubwongereza. Yamara rimwe na rimwe iyo migenderanire yarabayemo ibibazo bitewe n'urugamba Kenya yamaze mu gihe kirekire cyane igwanya intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Abanyakenya ibihumbi n'ibihumbi baraguye muri urwo rugamba.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza hayo mwumvise n'ayandi agezeho hirya no ku isi. Mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya dushatu ja mu karere k'ibiyaga binini. Nongere ndabahikaze mshuti bakunzi b'ishuri rya Amerika. President w'Urundi Evariste Ndayishimiye atangaza ko ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FN vyagiriza abategetsi b'u Burundi barimwo ubwiwe bwite ibiturire no kuba inyuma y'ikibazo c'amafaranga y'agaciro n'ivyagirije avuga ko vyamubabaje. Thierry Ndayishimiye aya majambo President w'u Burundi yavugiye
ni mu nama yagiranye n'inzego nkuru zitandukanye zirimo abategetsi bo mu gisirikare, umutekano, abajeje intwaro n'ubutungane yabereye mu ntara ya Murambya. Perezida Ndayishimiye yashimikiye cyane cyane ku bikorwa by'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR. Yavuze ko kidakora ico kijejwe kandi arico mutima w'igihugu kizeyemo amafaranga yo kucubaka. Perezida Ndayishimiye avuga ko ari akagwi k'abantu bishize hamwe kugira ngo bagwanye ko ari amafaranga yinjira muri leta azokora ibikorwa biraba abanyagihugu.
Biyemeje yuko atahera nari mwe gukwinjira mu gihe cya leta bya bidora bya birundi bikamyo izanye ibitandazwa aho muri obere bagafata igice ukadedwa ni gice kiri gice no kidedwa umukozi wa obere umufrontere hariya bafite amatoka hariya ku mafrontiere muri bijya bihugu Tanzania Kongo arabanza akabwira uwo muri obere ngo banze mbane n'iduka kwinjiza ingene bingana aje atayirendane wamufata rero nk'uwo mufate kuri shamiki. Atabwa kuko twatwa bibonye ngo ni gitanze gutayitwa muhe ngo dakizanye uwo muri obere ni washaka kuba twatwa bibonye kumbe ni bintu babipangira hamwe cyo mwi uwo muri obere ari watanga fraud tuzoyikwanya.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko ababajwe nuko yagirizwe n'amakungu ko abategetsi b'u Burundi ari bo ntandaro yo kujya ibiturire.
Bemurazi yuko banyu mondare na FN bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira ahajyari pete gutuma wawe murazi kwagirizwa hari wewe urya ibiturire hari wewe ufroda amadora barabinyagirije ndababaragura bavuze ngo jya todo shaje ugituma ngo zitangana ngo twebwe ngo tuboreyere ngo nijya kuri Marsenwa ngo hanyuma ngo twebwe dutatukumiza hasi ngo ubwira duce tuyajyana kuri Marsenwa ngo yarenda ko ngo niyo ngo jewe nshaje.
Akandi Ndayishimiye asigura ko ibiharuro bya leta byerekana ko ibidandazwa byinjira mu gihugu byategerezwa gutanga amakori usanga leta ironkamo n'imiburiburi ica 10 cyategerezwa kuja mu kigega cayo.
Ikandabereke statistike zerekana yuko emarutatse mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi n'imiliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjewemwo n'amadolari imilioni amajana abiri gusa ngira ico gihugu ba frauda bakiba amadolari aregeye immorality.
Ibyo byemezwa kandi n'umushikiranganje w'ikigega cya leta Odasi Niyonzima yari no mu bitabiriye iyo nama. Uyamenyesha ko inzira zose bakoresha mu kwiba amakori n'amatagisi mu kwinjiza ibidandazwa mu gihugu bitarishe abakora muri OBR aribo babarerekeye ko zamenyekanye.
Tubanza kubereka kubwo busuma buzwi n'inzego zose z'igihugu, habwo rero ubwo busuma buca ku mipaka, haba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo hari amakori make, haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarishe kori ibarerekewe n'abakozi ba OBR byo byose bizwi, haba mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya eka mbere n'ubundi bube gito usanga bwarerekewe n'abakozi b'ikigo OBR.
Umushikiranganje w'ikigega cya leta yatangaje ko inzego zose iz'umutekano zirimo n'iz'igisirikare bagiye gukorera hamwe mu kurwanya igiturire n'abashaka kunyonora amatungo y'igihugu.
Twagabishye rero yuko inzego z'igihugu zose, haba inzego z'umutekano z'igisirikare, haba inzego zijejwe igendereza, inzego z'ubutungane n'inzego zijejwe intwaro, kuko twese rero tugiye gukorera hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ngo rusuma.
Bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuga ko umukuru w'igihugu yarakwiye gufatira ingingo uwo wese abangamiye ubutunzi bw'igihugu igihe cyose bigaragaye agendeye ku ibwirizwa shingiro. Nibigira Jehove icegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'Abarundi b'intungane yaganiriye n'Ijwi rya Amerika,
bavuga yuko biba bafatanya n'abajejwe gutoza amakori arabazi kwibuka yumva mu majambo akajya mu bikorwa akerekana yuko ibyo yatohoje wiyo yahawe n'amasoko muri zitandukanye akabishyira mu bikorwa agafata ingingo kuri abo bantu bakuru bakuru. Tazi ko kenshi mu bashikiranganje cyangwa mu bajejwe izindi nzego usanga barimo nabo nyine, ariko niba hano hariho rero hano bashirashika agasha by'uko rero abantu bamusumbya ingufu cyane boba bafite ibindi bitwaje.
Mu Burundi haratanguye isekeza ryo kurwanya ibikorwa bya forode mu gihugu cyose. Mu mezi hafi abiri gusa iryo sekeza ritanguye, umukuru w'igihugu yatangarije abitabiriye iyo nama ko abantu bashika amajana 233 aribo bamaze gufatwa. Ibintu byafashwe nabyo bikaba bitaraharurirwa igitigire cy'amafaranga. Gusa president Ndayishimiye yamenyesheje ko biharurwa mu mamiliyaridi n'amamiliyaridi. N'intara zatangaje ko zitarafatirwamo abafroderi n'igitega Bururi, Mwaro na Karusi. Ibyo president yise ko batari ku kivi kuko naho batabuzeyo. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu Rwanda, aho abashumba batandatu bavuga ko ari mu bashinze isengero Zion Temple basaba Sentare Nkuru ya Gasabo kwemeza ko Paul Gitwaza atakiri umuvugizi w'iryo shengero kuko bamwirukanye mu mwaka uheze. Ibindi kuri no nkuru na Sumta Kaboyi.
Intandaro yatumye abashumba babiri bo mu itorero Zion Temple bagana inkiko itangira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Icyo gihe abapasiteri batandatu bishyize hamwe bandikira Paul Gitwaza bamumenyesha ko akwiye ku mwanya wo kuyobora Zion Temple. Mu mpamvu batanze bagaragaza ko Paul Gitwaza afata imyanzuro ku giti cye ndetse no gusesagura umutungo w'itorero. Icyifuzo cyo kwirukana Gitwaza ariko nticyashyizwe mu bikorwa nk'uko byifuzwaga kuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwari rwiyambajwe rwavuze ko ibyakozwe binyuranyije n'amategeko. RGB yavugaga ko abirukanye Gitwaza batabifitiye ububasha kuko umuyobozi w'itorero akurwaho n'inteko rusange. Icyemezo cya RGB kigumisha Gitwaza ku buyobozi bwa Zion Temple nticyanyuze abapasiteri batandatu bari bafashe ya mbere birukana umuyobozi wabo, maze bahitamo kwitabaza urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Kuri uyu wa gatatu urukiko rwatangiye kuburanisha urubanza maze ruha ijambo abanyamategeko babiri bahagarariye abaregwa. Aba banyamategeko basobanuye ko bifuza ko urukiko rwatesha agaciro umwanzuro wa RGB wemeza ko Gitwaza ari umuyobozi wa Zion Temple, ndetse bakanasaba ko urukiko rwemeza ko Paul Gitwaza atakira umuyobozi w'iri torero. Ubwo basabwaga kugira icyo bavuga ku kirego, abavoka batatu bari bahagarariye RGB ndetse na Paul Gitwaza uyoboye Zion Temple bavuze ko bafite inzitizi, basaba ko buzikurwa mu nzira mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi yarwo. Bavuze ko abashumba batatu bari inyuma y'ikirego batabifitiye ububasha bwo kugitanga mu izina rya Zion Temple, bityo bumvikanisha ko Paul Gitwaza ari uyobora Zion Temple akaba ari nawe uyihagarariye imbere y'amategeko mu gihugu. Abunganira baregwa bumvikanisha ko abashumba bareze bakwiye kubikora ku giti cyabo kugira ngo n'igihe urubanza ruzaba rwatangiye mu mizi bazabone uwo basaba indishyi. Usibye Paul Gitwaza uregwa muri uru rubanza, hanaregwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB ndetse na Pasteur Kanyangoga Jean Bosco wari umuvugizi wungirije wa Zion Temple. Umucamanza yavuze ko imyanzuro ku nzitizi zatanzwe n'abaregwa izasomwa tariki ya 24 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tukivuga ku kino dossier ya Zion Temple, mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yavuganye na Pastor Jean-Baptiste Twizere, umuvugizi wa Paul Gitwaza, atangura mubaza umwuka uri muri iryo shengero kuva bamwe mu bayobozi bahisemo kwitura ubutungane.
Cyambere Torero Zion Temple Celebration Center ryatangiye kandi ritangiwe n'abantu barenga 240 biyerekwa ry'umushumba mukuru intumwa Dr. Paul Gitwaza. Kugeza uyu munsi rero nta kibazo itorero rifite, itorero riratuje, riratekanye, turiho turasenga, turaramya Imana. Intumwa Dr. Paul Gitwaza bari i Burayi, yari afite igiterane mu Bwongereza, ubu ngubu ari mu Bubiligi, nahava azakomereza mu Bufaransa. Umurimo w'Imana urakomeje, nta kidasanzwe, nta kibazo gihari.
Ariko se kugira ngo abashumba batandatu bari mu bashinze uwo muryango bishyire hamwe bafate icyemezo cyo kuvuga ko atakibahagarariye, byo mubifata mnenegwe, ntago mubifata nk'ikintu kituma muvuga muti hari ikintu kidasanzwe muri litorero ryacu.
Bari abashumba ntago ari abazayoni, ntago aba muri Zayoni, ntibaba mu Rwanda. Bagiye bava muri Zion mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye, nk'uko hari n'abandi bakristo batangiranye nayo uyu munsi bakaba batagihari. Imihamagaro y'abantu igenda iza mu buryo butandukanye. Bariya rero uko ari batandatu nk'uko mwabivuze bagaragaye mu rukiko, nta n'umwe ukiba muri Zion. Abenshi babiri ubungubu bari Canada, undi aba muri Bubiligi, undi aba muri Amerika. Ahubwo byatangaje cyane ku buryo biyitirira ko bari muri Zion, biyitirira gutangira Zion. Byadutangaje natwe kiriya kirego twacyumvise twakibonye, ariko ntaho bahuriye na Zion bari.
Mbese ububasha bw'inama yabatekereje gushinga umuryango Zion Temple n'inama rusange y'abanyamuryango bitandukanirahe?
Icya mbere, umuryango ushingiye ku myemerere utandukanye na kampani. Umuryango ushingiye ku myemerere ni umuryango ugira inteko rusange kandi akaba ari nayo ifata imyanzuro. Mu gihe kampani itekerezwa n'abantu bakayishinga, uko igenda ikura ikagenda ibarwa kuri abo bantu. Rero biratandukanye cyane. Umuryango rero watangijwe n'abantu 200 barenga 200, cyakora bitoramo ubuyobozi bwo kugira ngo bayobore mu gihe runaka. Bwa buyobozi bukagenda bugira manda, hakavaho bamwe hakajyaho abandi. Rero bari abashumba uko ari batandatu abaribo tugarukaho, kuko bari mu bantu batangije umuryango, ariko baza gukora amakosa atandukanye. Bagenda batakaza kuba abanyamuryango, bava mu itorero baranagenda, bamwe bagenda bashinga ibyabo nk'abashinze Revival Church, abandi baragenda bajya hanze bapurayinga kubayo, bashaka ibyangombwa bitandukanye byo kubayo nk'uko n'abandi bantu bajya hanze bakabayo. So abo rero ntabwo tukibabara mu muryango wacu wa Authentic Word Ministry na Zion Temple Celebration Center, kandi nk'uko amategeko abigena, cyane cyane itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere, ibyemezo byose by'umuryango ushingiye ku myemerere bifatwa n'inteko rusange, ntabwo bifatwa n'abashinze umuryango.
Pastor Tuyizere, nubwo urubanza rutaburanywe mu mizi, abarega intumwa Paul Gitwaza bavuga ko yigwizaho imitungo, bakavuga yuko akoresha ububasha adahabwa n'inteko rusange. Iyo ngiyo uvuga ibyo bihuriye he n'ukuri?
Nk'uko wabibonye ntabwo bari abareze mu zina ry'inteko rusange. Icya mbere ndibuze gukosora, ntabwo bareze intumwa Dr. Paul Gitwaza. Nk'uko wabivuze, bareze ubuyobozi bukuru bwa Authentic Word Ministry, kandi ubuyobozi bukuru bwa Authentic Word Ministry ntabwo ari Gitwaza, barega RGB. Ikindi cya kabiri, ibyo barega ntabwo twabivugaho cyane kubera ko baregeye urukiko. Nk'uko wabyumvise, ntabwo twajya cyane mu birebana n'urukiko.
Ku banyamuryango ba Zion Temple, ubumva ibivugwa kwitorero ryabo hano ku ijwi rya Amerika bifuza gusobanukirwa mwababwira ko intama zizahurizwa ryari mu ruhongore
zirahari Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi kandi ziri mu ruhongore mucyakora hari izindi zikiri hanze unazo nizumva ijwi ryanjye zikaza nazo zizinjira zibane n'izindi Zion tempo turaganje turaramya turahimbaza Imana kandi nta kibazo intama zifite cyane cyane ku ubungubu turi no mu minsi 40 y'amasengesho kugira ngo urabizi abantu bakomeze basenge bagubwe neza
Pasteur Jean Baptiste tuyizere umuvugizi wa Paul Gitwaza ngushime cyane kanukanya wahaye ijwi rya Amerika
Habakoresha imipaka ihuza intara ya Kivu y'Epfo n'igihugu cy'u Rwanda basaba leta ya Kongo kongereza amasaha yo kugara iyo mipaka akava kuri saa 9 akaja saa 12 z'umugoroba ibindi kuri no nkuru na Vedaste Ngabo
Bamwe mu baturuzi bato bato ndetse n'abagenzi bakoresha imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda bavuga yuko uko gufunga umupaka saa 9 bibinjiza mu gihombo Kuko kufungwa benshi bakiri mu mirimo muri ibyo bihugu ugeze ku mpaka wa Kamanyola uhuza Kongo n'u Rwanda mu masaha 8 n'igice uhura nabo mu bacuruzi abahinzi abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagenzi biruka kugira ngo Kongo idafunga umupaka bataragera iyo bajye
cyo kugara saa 9 biratubonga cyane bya cyane ariko ushobora kugena nk'ungu umvuye hangaha bitewe n'abantu babahari bari kugongesha ugasanga ngiye gukorera ku bwegero ngo isazo zo gutazagira ngasanga bakinze ugasaba yuko ndanyuna nyine nkomuka mu gatondo
bamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika bavuga yuko bahora bafite umutima uhagaze bikanga ko umupaka ugiye gufungwa bigatuma bagurisha ibyabo kuri make abandi nabo bagasiga batarangije imirimo yabo kugira ngo batarara muri Kongo cyangwa mu Rwanda batabiteguye Nyaminani Charles twahure nawe ku mupaka wa Kamanyola avuye guhinga afite ikinga yikoreye amatomate ajanye mu Bugarama avuga yuko iyi ngingo yo gufunga umupaka saa 9 ituma imwe mu myaka yabo irara mu mirimo
umukongomani yakubonye nyuma ya saa 3 bako ugiye wahagera akabitekereza kuri rekuri suka saa 8 ahita akavuga ko akazi ke gapfuye kutari umuhumubyizi wuzuye muri iyo mpamvu bigatuma akugabanyiriza icyo yari kuguha icyo yari kuguhemba noneho nimba byari 5000 akakugenera 3 cyangwa 2500 kubera amasaha utari burangize izo nizo ngaruka dufite ikindi cya gatatu tuvuga nukurarana agahaho wakoreye kandi waruzi neza kuri gukorera abana
bashizi yamani we numugenzi twasanze Kamanyola yaravuye Uvira agiye mu mujyi wa Bukavu avuga ko umupaka wafunzwe saa 9 bityo bituma barara abandi nabo bafata za moto banyura inzira ngomu
na tunacyafikia hapa Kamanyola
twageze Kamanyola saa 9 n'iminota 5 dusanga bafunze umupaka ingingo yafashwe kubera impamvu z'umutekano kubera amakimbirane ya Kongo n'u Rwanda twebwe nk'abaturage ingingo ntacyo tumariye kuko y'ikimishinga yacu
usema kwamba iyo decision ya guverinema aituangaje kitu na itusaidie kitu isaa hizi proje zangu zinafuare na
abandi baturage b'abakongomani bakora ingendo Bukavu Uvira nyuma ya saa 6 bavuga yuko iyo saa 9 igeze bari mu Rwanda barara mu Bugarama
ntibemera ko murara mu modokari murara muri hotel mutegereza rero kuriha amahera ya hotel mutegerezwa kuriha ibyo mugya nimba ni kunywa kandi usanga utateguye amahera yose ko wari kurara mu nzira wari ufise umugambi ko ushiki Buvira bishya bigutegeka rero kurara mu nzira kandi kubera ko batemera ko murara mu modokari mutegereza kuriha hotel
bamwe mukurikiranira ibintu hafi bavuga yuko kugufunga umupaka wa Kongo kare ntacyo bifasha abakongomani ahubwo bifasha abanyarwanda kuko iyo bafunze umupaka ze Kamembe cyangwa Bugarama bishura amacumbi ndetse n'amafunguro yaho baraye
akunguko kenshi n'abanyarwanda bakaronka kubera ko abavuye i Kigali bajya muri Kongo saa 9 bategereza kurara mu Rwanda aho ni kuri za hoteli zo mu Rwanda muvuye Bukavu mugiye i Bujumbura muciye mu Rwanda naho murara kuri za hoteli zo mu Rwanda muvuye Buvira mugiye ibukavu ni saa 9 zabasanga murashari mu Rwanda aho kandi murara kuri hoteli zo mu Rwanda akunguko kenshi n'abanyamahoteli bo mu Rwanda nibo basigaye bakaronka
mu mwaka wa 2022 guverinoma ya Kongo yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka n'u Rwanda buri munsi guhera saa cyenda z'igicya munsi kubera impamvu z'umutekano. Mbere yaho ubundi iyo mipaka yafungwaga saa yine z'ijoro. Ubusanzwe abaturage b'abakongomani bakoresha imipaka ihuza intara ya Kivu y'Epfo n'akarere ka Rusizi biganjemo abagenzi n'abacuruzi, mu gihe abanyarwanda bayikoresha bo biganjemo abahinzi, abubatsi ndetse n'abacuruzi. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, inkuru imwe ivugwa mu makungu imbere ko cha duhana gahindukira. Perezida wa Amerika Joe Biden aremerewe n'abanyagihugu bakomoka mu bihugu by'Abarabu, Abayisilamu n'Abayahudi bari mu bo azeye ko amajwi mu matora yimirije. Oriane Tangishaka atubwira indi kuri ino nkuru.
Bamwe mu Banyamerika bahurikiye mu mugambwe w'abademokrate bariko baragumukana Perezida Joe Biden biyemeriza ingingo yafashe yo gushigikira Israeli mu buryo budasanzwe. Ivyo biruko mu gihe ibitero vya Israeli vyo mu kirere bibandanye muri Gaza, harimwo n'ikibaye vuba mu nkambi impunzi ya Al-Shati. Rimwe mu mashirahamwe y'abaharanira uburenganzira bwabo mu idini rya Islam bari mu mugambwe w'abademokrate basavye bashimitse ko Biden asaba ko haba amasezerano yo guhagarika intambara bitarenze ejo ku munsi wa kabiri saa 11 z'umuhingamo. Bitabaye uko iryo shirahamwe ry'abayisilamu baba demokrati bavuze ko abayisilamu amamiliyoni n'amamiliyoni bazoca bareka gushigikira umugambi wiwe wo kwitoza. Basim Arkara, umukuru w'iryo shirahamwe ry'abayisilamu, agira ati:
"We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states and
turazi neza ko abantu bacu bazogira uruhara rukomeye mu turere tugizwe n'amareta akomeye mu matora, kandi nibaza yuko abayobozi b'umugambwe w'abademokrate bariko barabikwirikiranira hafi baba banafise amakenga kubiriko biraba, bakaba kandi banarungika ayo makuru mu biro by'umukuru w'igihugu bamubwira ko ibi bishobora kugira ingaruka mbi ku matora yo mu mwaka
And they're sending messages to the White House that this is going to hurt our chances in 2024.
Kimwe mu byegeranyo by'ishyirahamwe ry'Abanyamerika bafise amamuko mu bihugu by'Abarabu cerekana ko abahoze bashigikiye Perezida Biden bangana n'ibice 59% mu matora ya 2020, ubu abamushigikiye bakaba bagera ku bice 17% mu matora ategekanije muri 2024. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Karine Jean-Pierre agira ati:
We're going to continue engaging with the Muslim community.
Tugiye kubandanya tuganira n'abanyagihugu bo mu idini rya Islam hamwe n'abafisa amamuko mu bihugu by'Abarabu no muri Palestina, tutibagiye n'abayobozi babo kugira ngo twumve amakenga bafise.
Yamara naho biruko ku rundi ruhande, bamwe mu Bayahudi b'Abanyamerika barashima bikomeye uburyo Joe Biden ashigikiye Israeli.
Akabintu gaduje dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Etienne Karekezi niwe yarahagarikiye ano makuru yegeranijwe na Nadia Taha. Ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije umunsi mwiza.